Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Turaba haikaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru yo kuri igenekerezo rya gatanu munyonyo mu mwaka wa 2021 ayo twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Mu mwiherero urimo abagize leta y'u Burundi kuva kuri uyu wa kane mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abarundi kureka umugwi severe ujejwe ukuri n'ukumwanisha ugakora akazi ujejwe, abarundi ngo birinde imvugo z'amacakubiri. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bati iyo mvugo ya Ndayishimiye nisa na gato n'uyu mugambwe aturuka mu CNDD FDD. Murabyumva murano makuru. Abanyagihugu barasaba batakambira leta ngo ikore ibishoboka byose amafaranga y'agaciro aboneke, gutyo ngo ibiciro by'ibidandazwa cyane cyane iby'ibifungurwa ntibibandanye biduga. Nayo umwaka w'uburimyi w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 umaze amezi abiri utanguye, abarimyi bo mu ntara ya Makamba baratanze amafaranga yo kugura ifumbire gushika uba maso yaheze mu nzira. Ido nido jano makuru twabateguriye ni mukanyi sase sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa agacerere gateye ubwoba budasanzwe, abarundi sinzi birigwa baricwa ariko abategetsi bakaguma bihoreye, ibiziga bitogwa umunsi ku munsi mu bice bitandukanye by'igihugu. Ariko rero naho ubwo bwicanyi ngo buteye ubwoba, kunuma kwabajejwe intwaro n'abari ku isonga ry'ubutegetsi ngo guteye amakenga gusonza. Reka tubikurikire mwido nido mu ntangamarara y'uno munsi y'uruganda rwa radio Inzamba mushikirizwa na Parfait Mudasigana.
Mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye cyane cyane mu ntara ya Cibitoke na Bururi haribonekeza muri kino gihe umutekano muke cyane. Nta munsi wijana hadatowe ibiziga, ivyo biziga n'abantu bicwa ariko bikagora kumenya babishe, na cyane cyane ko abajejwe intwaro baca bihutira guhamba ibiziga atamatohoza akozwe. Igiteye impungenge muri ivyo byose nuko ata munsi wijana ariko hakaba agacerere haba ku banyagihugu canke ku bajejwe intwaro. Abanyagihugu twobatahura kuko babayeho mu bwoba bwinshi, bashobora no kwerekana aho babonye ibiziga bakagirizwa ko ari bo babishe. None abajejwe intwaro boba batinya iki kuki bari mu gacerere ntangere? Koba ari uguhisha abicanyi kuko babazi yoba ari amategeko bahabwa n'ababatwara badashobora kurenga ko? Abantu barenga 10 ku ndwi baricwa mu ntara imwe, abategetsi b'igihugu bakaguma mu gacerere bibandaniriza imirimo, ingendo iteye isoni muri kino kinjana atakinyegezwa kikibaho. Mu bihugu biteye imbere iyo hari umuntu umwe yishwe abategetsi batandukanye barahaguruka, uhereye ku mukuru w'igihugu bakiyamiriza uwakoze icyo cyaha, urubanza rukaba ikibiriraho, uwakoze icyaha agahanwa, abantu bose bakabona ko kizira kwica. Mu Burundi kuva ubwo bwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza nko mu ntara ya Cibitoke, buramatari w'iyo ntara ntararukura mu kanwa nk'uko womenga ibiriko biberiwe nta vyazi canke ntibimuraba. Iyo ngendo yaribonekeje no ku bandi haba i Bururi canke Muyinga, aho mu mezi y'umunani n'icenda ata munsi hatatogwa ikiziga, ariko abajejwe intwaro bakihorera nk'uko umengo ntacabaye. Umushikiranganji ajejwe umutekano akunze mbere no kuvugira ku maradiyo narigera yiyamiriza ubwo bwicanyi bwabaye ndanse mu Burundi. Umukuru w'igihugu niko kuko nyene kandi atawuyobewe ko mu bindi bihugu iyo hari abantu bishwe uyo Evariste Ndayishimiye nyene ari wafatiye ya mbere mu guhoza imiryango yabuze n'abarongoye ivyo bihugu. Vyoba biva kuki? Kuki kudahana biguma bisasigwa indava? Na kindi ataruguhisha ko mu Burundi harangwa mu mutekano muke kugira abafatiye ibihano Burundi bibaze ko byose ari marame. Kwama abatwara Burundi baririmba ko mu Burundi harangwa umutekano mu gihugu cyose kandi abo batwara birirwa barahamba babo no kubakora mu nkovu. Icho abo batwara bibagira nuko abarundi bamaze guca ubwenge bazi gutandukanya icyatsi n'ururo kiretse abo bicwa harabazimira bakagenda amazima yongo ababo bakagumana icyizere ko bakiriho naho shwi uwo vuga ko abicwa bicwa niyo leta nyene yo babeshe mu gihe ihisha ko abantu bapfa sibishasha aho mu Burundi abarundi bicwa n'ababatwara kuva umugambwe CNDD-FDD ugeze ku butegetsi abarundi sinzi baragandaguwe ico bise plan safisha ubwicanyi bw'imuyinga gatumba n'ahandi henshi habonetse ubwicanyi byagaragaye ko leta ibifise mu ruhara runini aho nituvuze isinzi ry'abishwe canke bakanyuruzwa bahorwa ko biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza none ubwo bwicanyi buzohagarikwa n'iki kuki leta ihora kandi izi abica abo irongoye harageze ko abatwara no munsi bamenya ko batakiri mu ishamba bagakingira bose nabo batavuga rumwe barimo bitagenze uko ibiriko biraba byose bizobazwa barisitu ndayishimiye nabo bafatanije kurongora barundi kandi bitebe bitebuke bazobibazwa intahe niyasubizwa ijambo
tumushimire mugenzi wacu parfait mudasigana kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide nivyo umukuru w'igihugu asaba barundi Evariste ndayishimiye yabivuze mu mwiherero urimwo abagize leta habe n'abayobozi bakuru bakuru muco bise urwego nshingwa ntwaro rw'igihugu mu gihe asaba kureka umugwi severe gukora akazi kawo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ijambo ry'umukuru w'igihugu ritanga umwizero Karoli Nditi jarongoye ipona itemewe n'ubutegetsi asigura kandi ko ari imvugo idasa n'iy'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye akomokamwo inkuru ya Jean-Marie Ndabashinzi
Nubunza umba abatutsi barisha abahutu abahutu barisha abatutsi gonitero sidoya
aho Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakabwira abashikiranganji be nabandi bategetsi bagize ico yise urwego nshingwa ntwaro rwa leta y'u Burundi umwiherero barimwo usozerwa kuri no munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu yabwiye abarundi ko genocide atari yo gukirisha amajambo mu kwagiriza uruhara rw'ubwoko kanaka mu mabi yabaye muri kahise
genocide ntibaho idakozwe n'uburongozi bw'igihugu idakozwe n'ubutegetsi bw'igihugu mugabo nabuza wumva abatutsi barisha abahutu abahutu barisha abatutsi ngo ni genocide oya genocide ni ubwicanyi bubishe bubi kiza kufinisha ziragira ndakubwire nimureke umugwi ugeze kumenya ukuri n'ukuri kuriranira ukore mwe mubona ngo ariko bazura bijya binogo byahambwe mw'abantu benshi bijya nibyo birumvikana kugira ngo ntibizimangane twosamara abazi aho biri tuzosanga barapfuye nk'akarere kuko urumva byabaye kera genocide bujya kugira ibeho hariho ibintu byinshi nk'akarorero kugukura ku buntu hatagura kuba isekeza ryo gukura ku buntu abo bantu bagomba guhonya
iryo jambo rya perezida Ndayishimiye risa n'iryanyuze bamwe mu batavuga rumwe na leta ariko profeseri Karoli Nditi jarongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi agaruka akabona ko ari bihendwa abana agasigura ko imvugo y'umukuru w'igihugu itigera ijana n'ingiro
ijambo rya perezida Evariste Ndayishimiye ijambo ririmo kuri kwinshi ijambo mbere ryo humuriza abarundi mfate ngaho nyene hariho ibintu bica bitera amakenga bitotuma mbere duhumura cyane kuko CNDD-FDD mu mvugo yawo umugambwe kuri ibyo nyine Ndayishimiye yavuze kuko kurako abatutsi n'abahutu batari muri CNDD-FDD ubwo buntu bani bamujeri n'abatutsi abandi batini bipinga n'abahutu abatari muri CNDD-FDD kindi novuga kidahumuriza nuko ubwicanyi bubandanya abantu banyuruzwa abantu batavuga hirya no hino bazira ubwoko bwabo bazira ibyumviro byabo birabandanya n'ahavuga neza imvugo ntijanye n'ingiro na fate rero iya mbere ahagarike ubwo bwicanyi ahagarike iryo totezwa ahagarike iyo mvugo icanishamo abarundi aho niho twogira tuti yafashe intumbero yo kunywanisha abarundi ya handi huo ni hiyo ndugu baani
ijo jambo juu mukuru yugu Evariste Ndayishimiye yashimikiye kugene abarundi batabona kumwe igikorwa cy'umugwi Severu jejwe kwerekana ukuri no kunywanisha abarundi kubijanye na kahise kabi igihugu caciyemo
ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi bwatumye bimwe mu biciro by'ibidandazwa byankenerwa biduzwa ibindi navyo birakena aho ni nk'isima ihingurirwa mu Burundi ya Buseko ikena gitoro bimwe mu bidandazwa mvamakungu eka mbere na bimwe mu bihingurirwa mu Burundi abanyagihugu bagasaba leta gukora uko ishoboye kose ayo mafaranga akaboneka kugira ngo ubuzima ntibubandanye buzimba idonido na Prosper Nzisabira.
Bimwe mu bidandazwa byaduze ibiciro kubera ikena ry'amafaranga y'agaciro ni sima ya Buseko ihingurirwa mu Burundi ahibonetse umufuko kugwa ku mafaranga arenga ibihumbi 30 mu gihe wategerezwa kugurishwa amafaranga ibihumbi 24 n'amajana 5. Kiretse iyo sima, ibindi bikoresho byo kubaka byadugije ibiciro ni nk'amabati, ferabeton, insinga z'umuyagankuba, imisumari n'ibindi. Ahandi hadugije ibiciro bikomeye ni ku vyuma by'imiduga by'amapikipiki n'amakinga. Akarorero ni nko ku ikinga. Mu minsi heze ikinga ikwiye yatwara ibihumbi 300 ubu ni ibihumbi 350. Ipine ry'ikinga ryahora ku bihumbi 15 ubu igurishwa hagati y'ibihumbi 250 n'ibihumbi 300. Ikera ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu ryatumye igitoro gikena. Ivyahungabanije ubuzima bwa bamwe mu bakoresha amamodokari. Ikindi kidandazwa fatiro cabuze hamwe mbere cyadugijwe ibiciro kubera iryo kena n'ibinyobwa vya Burarudi bitakiboneka neza mu gihugu. Mu bisumwa aho twovuga ibihingurwa n'ihinguriro Sabonor nk'isabuni yadugijwe ku mafaranga 200 eka mbere n'amavuta bita makoto aho igiciro cyadugijwe hafi inshuro 2. Kiretse ivyo no mu bifungurwa bimwe bimwe byaradugijwe igiciro aho ni nk'umuceri, isoja, ubufu, ifarini ikogwamo imikate n'ibindi. Abadandaza bavuga ko iyo babirangura basanga amafaranga y'u Burundi ari hasi cyane bigatuma barangura ku mafaranga menshi bagahitamwo kuduza ibiciro kugira ntibakore bahomba. Basaba ko babijejwe bokore bishoboka kugira ayo mafaranga y'agaciro aboneke ubuzima ntibubandanye buduga mu gihe mu gihugu avugwa ubukene mu banyagihugu. Ibintu biruko mu gihe leta yakuyeho amazu y'abavunya amafaranga y'agaciro bita biro de change. Icyo gikorwa kikaba gikorwa n'amabanki y'ubudandaji hamwe n'ibanki nkuru y'igihugu. Ibitorohera abanyagihugu bakeneye ayo mafaranga kuyaronka. Idolari ry'Abanyamerika rikaba rigeze ku mafaranga 3,500 ku isoko itemewe n'amategeko, naho ifaranga ry'Abanyaburaya rikaba rivunjwa ku mafaranga 3,850, mu gihe ku biciro by'ibanki nkuru y'igihugu idolari ry'Abanyamerika rivunjwa 1,980, ifaranga ry'Abanyaburaya rikavunjwa 2,288.
Yari Prosper Nzisabira. Ngo leta rero ikwiye kuzibura amariba yose yugaye bigatuma amafaranga y'agaciro ataboneka mu gihugu. Ivyo bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome gishinzwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Asaba leta kwisunga intwari ibereye irabe ivyagiye bituma ubutunzi bw'igihugu buhungabana. Ni mu mwumvirize.
Inzira zose zivamo amafaranga y'agaciro zisa n'izugaye. Ego hari wa misome nivyo amisome iravamo amafaranga mugabo nayo ajahe akora gute twese turabona neza yuko hari kibazo no kuvuga rero leta igomba kwicarira ikibazo cy'intwari bereye kugira ngo amafaranga agacira aboneke ico twibaza ko kihari ngarutse ku ngaruka mbire ingaruka mbi biraboneka yuko ari nyinshi rwose amafaranga agacira atahari ingaruka mbi nizi mubona ibi byo kuduza ibiciro ku miti ibiciro ku buzi bwose bukene guze kwitare service mu mahopito mu bitaro ibi byo kuduza ibintu bikogwa na Sosumo bikogwa na Brarudi bikogwa na Buseko eka ibintu byinshi bikaduga nibitegwa twirimira bikaduga ico tutavuze nibitoro nibindi. Ikibazo rero kica kiba kindi gikurikira cingaruka mbi nuko ivyo bintu bica bikena birabura nko murabona ivyo bintu byose bimiti nta yihari biba ibitoro nta bihari ibisukari nta yihari biba ibinyoga vya protein nta bihari nuko uvuga ibintu byose birakena kandi bigacha biduga cyane kandi byo navyo bica bikuriza ya principe mu by'ubutunzi ya Roi d'Orofre de la Domande mu kuvuga ibintu bidaka ibintu bitahari birazimba cyane iyo bihari birazimbuka rwose iyo ni principe imeze ukatakuri umuntu leta rero niko rishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bitorere umuti mu kubitorera umuti no gukora iginyuranye n'ibyo bintu bibi bihari cyane cyane bashireho icyo no kwita stabilité politique bashireho intwari ibereye niyo ishobora gutuma ibintu bigenda neza gusumba
Gabriel Rufyiri arongo yishyirahamwe Olukome gishinzwe kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta tumira mate mukanya amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijijwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Dukubitire mu gisata cy'uburimyi imyidogomo ni yose ku barimyi bo mu ntara ya Makamba abo barimyi bavuga ko batanze amafaranga y'ifumbire ariko gushika uyu munsi batarayironka izo biruko mu gihe umwaka w'uburimyi w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 umaze amezi abiri utanguye abo banyagihugu basaba ababijeje gukura icyo kibazo mu nzira ni nkuru ya mugenzi wacu Josephine John Senkunzimana
kubwo barimyi twaganiriye amezi abiri araheze hatanguye umwaka w'uburimyi batararonswa ifumbire barihiye amafaranga mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana nka Copec na Posita abo barimyi bavuga ko bama batonze ku mazone bavukamo ahatangirwa iryo fumbire kuva itera ritanguye ariko bagataha abikoreye amaboko bamwe muri bo bavuga ko barushe bakaja ku bubiko bukuru bw'iyo fumbire buri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba ariko ngo baca basubizwa inyuma
turafite ikibazo cy'ifumbire tunabwiye tuza kurarihira avansi atwarishe ukwezi k'umunani tugatanga amafaranga ndetse amafaranga yose akwiye twarayatanze abantu bose bajyananye ubutike kwanduriza ko iyo fumbire n'aya masaha angeli acyari ikibazo icyara ry'ibigori ryamaze kurangira ubu turindiriye aho umuntu avuga ati reka turorere ngo mu gutera ibiharage ko biri kose ngira ngo yabaho izo harabonetse ariko nabyo nyine ntabyo tubona ariko biradutangaza cyane mu gihe abakira ama avansi dutanga ndetse n'abakira amafaranga bo bategera badusubiza inyuma ngo batubwire ko ego ikunze iyo angira itazoboneka kuri bose
abo barimyi rero ku bwabo ngo ntibakigira ayo bakira nayo bamira kuko umwaka ugiye bakabona ko naho boyironka batazokwimbura kuko bacerewe birenze gutera imbuto basaba abajeje intwaro kugira icyo bakoze abarishe bahabwa ifumbire kuko umwaka w'uburimyi ugeze kure bamwe mu bajeje intwaro baremeza kwica kibazo bakizi ariko bakavuga ko umwanya uwari wo wose gishobora gutorega umuti bamwe mu bahinga mu by'uburimyi bakabona ko leta ahubwo yari kwiye nyabona guhimiriza abarimyi gukoresha ifumbire y'ikirundi igizwe n'amase y'ibitungwa abatayifise bakimba nyabarega kuko ifumbire y'ikizungu yononisi abandi nabo bakavuga ko iyo fumbire leta yihimiriza cyane kubera ko abatari bake mu bategetsi bafise imitahe mu ishyirahamwe FOMI rihingura umwavu w'ikizungu
kuri igenekerezo rya gatanu munyonyo niho mu Burundi bahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya uyu munsi usanzwe uhimbazwa uko umwaka utashe ku igenekerezo rya 31 gitugutu mu Burundi icigwa cyakozwe ni banki nkuru y'igihugu mu mwaka w'2018 cyerekana ko abarundi bitura amabanki icyo gihe bangana n'ibice birenga 20% abakenyezi bakaba badaserukiwe cyane nkuko bimenyeshwa na Louise Kamikazi arongoye ihiriro ry'amashyirahamwe ryo kugurana kutaronka amakuru ahagije ngo nuko ubuhinga bwa none butarashwara muri ayo mabanki yo kuguranana ngo ni bimwe bituma abarundi badahurumbira cyane amabanki kurikira
mu biharuro twasabikanije twasanze ugo rugero rwa taux d'inclusion financière ruri kuri 20.88 ariko murumva ko turi kure cyane n'abantu bake cyane bamaze kuba bafise ikonti muri microfinance cyangwa muri bank. Icyifuzo cacu nuko ugo rugero rwoduga hamwe twoshobora kuduga n'ibice nka 10 tukaba turi nko ku bice 30% aho murumva ko tuzoba twaduze. Kandi kindi kikitugoye buke buke nuko ubwo buhinga bwa none aribwo twita finance digital ntiburatangura bimwe byemewe gose bikoreshejwe n'aya mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Muri rusangi mwabonye yuko atanahamwe umukenyezi arenza ibice 33%, haba kuziganya haba kuronka ingurane eka ibikorwa byose ari munsi gugo rugero. Turavye ivyigwa bimaze gukogwa ibituma hariho cane cane kutamenya ukutamenya usanga uwo mukenyezi aho yibereye mu dukorwa twiwe ntaramenya neza yuko hari ahantu bashobora kumufasha kisununura ahantu ashobora kuza kuziganya ya mafaranga yiwe n'abantu bashobora kumuhingurane izo mubera umutahi w'imigambi yiwe. Akongera akagira ubwoba bwo gufata ingurane akagira ati jewe ninafata ingurane mbega hamwe ntotera imbere mu mugambi bazoca baza abantu hare n'utwo nari mfise twose akagira ubwo bwoba. Rero hakaba rero n'abandi batinya kubera amatata ari mu rugo.
Abanyagihugu baganiriye na Radio Inzamba kuri uyu munsi bavuga ko ataco bafite bakironka baziganya kubera bari mu bukene budasanzwe kandi n'amahera y'u Burundi ngo yataye agaciro cyane. Abo banyagihugu basigura ko kuziganya ari ikintu cyiza kubera ushobora kuronka n'ingurane ariko ubu ngo nayubitse ngo ntuyaronka uko bishatse kubera ubukene bw'amakoperative. Tubumvirize
kuziganya muri koperative cyangwa muri microfinance na jewe nk'umunyagihugu azi agaciro ko kuziganya birandaba kubera yuko iyo mfashe umugambi wo kuziganya amafaranga muri koperative cyangwa se muri microfinance bimfasha na cyane cyane kudasesagura uburyo bwanje mba mfise bikamfasha kandi kuronka ingurane iyo koperative cyangwa se muri microfinance byoroshe. Ikindi kandi biradukingira na cyane cyane ubusuma bw'amafaranga bushobora kubera mu mihana y'abantu mu gihe amahera menshi tuyagumije mu ngo zacu.
Kuzumba n'icyo kuziganya mu makoperative cyangwa mu mashyirahamwe bisa microfinance je ntibindi aba byikuri kumbo zibiri ya mbere turi mu gihugu bikenye umuntu agwanira n'isharari ntibaronka ifuza turazire na mahema microfinance cyangwa mu makoperative. Kigira kabiri nuko n'uwo afise ayo makoperative murabona ko kenshi yegamiye ubutegetsi twaragiye turabona ama microfinance n'ama makoperative yagiye araza leta igatanga inkuru z'uko abo bantu bakorera mu gihugu hama haciye umwanya bakatwiba tukaca tusigara turabimarima. Rero je naho rwanda yafise ntiyatwara muri microfinance cyangwa muri koperative ahubwo ntiyatwara muri banki kanaka cyane nyine tukaba turabika nyine muri ya mahembe kera abana babikamo uko gusa nyine ubunyu atabyo buhari.
Kuziganya muri koperative cyangwa microfinance uraba urundi wari we ariko rero ikigoye ni kimwe nuko nawe ubyiganye usanga kaye hari igihugu nta hantu atazaho kigeze ubukene gifite abandi barakenye ayo baziganya ntayo baronka rero baronka ayo munsi umwe ushaka kugurira imfungwa z'abana umunsi umwe ukareka kuyaziganya ntibikunda n'ingorane rero kuziganya byari byiza birakenewe nta muntu umwe atawuziganya mugabo ayo ujya kuziganya niyo ucubura ntaho yakuwe iyo niyo ngorane yo kutaziganya. Rero
nino kuri ako kamo k'abanyagihugu duciye dusozera ano makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwayateze yompi uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwayateguye. Ndabishimiye cyane Diane Nkurunziza mwari kumwe kuri miko ndabasezeye naho ubutaha.